kubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Ishuti ya Bose. Muri kumwe na Fidenio Ngabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nguko twabivuze imbere yaho mu kiganiro cerekeye ibibazo bivuka hagati yabubakanye mu ngo ingo mu Burundi cyo kimwe n'ahandi zirabamwe ibibazo bitari bike bitandukanye hagati yabubatse mu bishobora kubaviramwo ugutandukana. Amategeko agenga abantu n'imiryango arahari kandi aranditse kuva mu mwaka w'1993. Mu gihe abubakanye bahisemwo kwahukana, ninde bitura kugira abafashe mu gihe bashikiwe n'ibibazo nk'ivyo na cyane cyane abapfasoni mu gihe batagira mikoro n'amakuru ahagije kuko gerebo byifatamwo kubera bitohora ku bantu basanzwe mu masentare. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Maître David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi na Maître Esperance Ninahaze umunywanyi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ivyigwa vy'amategeko Association des Femmes Juristes ari Bujumbura mu Burundi. Batumire mbanje kubaramuza. Ntanguriye kuri wewe mufasoni Esperance Ninahazwe nk'umunywanyi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ivyigwa vy'amategeko Association des Femmes Juristes i Bujumbura. Abantu bafise ibibazo mu ngo abubakanye iyo baje kubitura nibihe bibazo kenshi bashikirizwa?
Ego urakoze cyane. Abakenyezi abubakanye cyangwa birashika n'abashingantare bakatwitura, ibibazo bikunda kuza ni ibibazo by'abashobora gukoreranira amabi atandukanye bubakanye. Hari amabi usanga yerekeye iby'ubutunzi cyangwa ugasanga n'amabi ababaza umubiri cyangwa amabi atuntuza ku mutima cyangwa ugasanga ni n'amabi afatiye ku gitsina ku irondoka cyangwa ibindi nyine bijyanye n'amabanga y'abubatsi. Nibyo cyane cyane bikunze kutaba. Hanyuma iyo bashyikiye rero turaheza tukabakira tukabumviriza, kuko no kumviriza n'igikorwa gihambaye. Hama hariho bamwe dushobora guha impanuro ugasanga biragenze neza, urugo rurasubiye rurabaye rwiza. Hariho n'abandi usanga birinze guca mu butungane.
Nawe Maître David Dusabe, barabitura abantu bafise ibibazo mu ngo na cyane cyane ibibazo bijyanye n'imigenderanire yabo uko babanye, kenshi abaza kubitura babitura ibihe bibazo?
Ego murakoze cyane. Ahanini bigomba gusa n'ibi by'abitura ishyirahamwe ry'abakenyezi baronosoye amategeko, ariko nokongera ko kenshi yuko kuraba cyane baza tura bavuga ibibazo bijyanye n'ingo usanga kenshi ari abapfasoni. Abapfasoni kenshi ugasanga baza gutwitura mbere bafise n'uburyo na bukenya, ugasanga biranagoye nugira ngo ubonane n'umushingwa manza muri azi uko bisaba n'amafaranga, ugasanga birabagora n'ayo mafaranga ntiyo baronka kugira ati n'amahera ya bisi sinayaronse yo gushika ngaha naca n'amaguru cyangwa nawe nyimba yashoboye kuyaronka avuga ati nayo ibibazo ndabikubwiye umugabo wanje niyabimenya sinzi aho nza gutaha. Ugasanga rero n'ibibazo kenshi bijanye n'uko ubunye ko abakenyezi usanga kenshi mu ngo barahohoterwa kubitwa hanyuma amatungo y'umuryango bakabanyigeza ugasanga umugore abayo ngaho onye nk'umuyaya atazi icyo umugabo atunze hanyuma ikindi nacyo ugasanga niyo umugore yagisubiye cyo kuvara n'uyu mushinga ntahe bababanye ugasanga nta n'ubwo yashobora kuronka bwo gukora izo manza n'uyu mwanya kuko usanga bisaba umwanya muremure n'uburyo bwinshi abandi nabo jewe nabonye akunda kuza kunyitura cyane cyane n'abafasoni b'abayisilamu abayisilamu ngo mu idini ryabo ntibemera yuko bandikwa mu mategeko ikindi nacyo usanga umuyisilamu umwe afise abagore babiri batatu rero ugasanga baratunturiye mu nzu bababwira bati na twebwe amategeko y'uburundi nadufata kimwe n'abarundi ugasanga umufasoni afise abana bamaze gukura ageze imyaka 18-20 ariko umugabo ngo yaranze kumwandikisha abasanga rero ni ikibazo niba ukeneye kumufasha usanga bigoye biragora aho uzanana mu gihe uyu mufasoni usanga iby'urugo nta na kimwe azi nta na kimwe yanditswe ko abaye ngaho gusa kuba umuntu wo kubyara usanga rero biragora n'ibyo
turashaka kugaruka ku byerekeye ukwahukana hagati y'ababa bubakanye uravye mu bisagara no hagati mu gihugu ni hehe ibyo bikunda gushika
ni mu bisagara cyane cyane mu bisagara cyane cyane usanga ibyo kwahukana bikaze mumbajije gituma ntacyo nakwicurangira ngo abo mwishyira hamwe by'abakenyezi banonosoye by'amategeko ngira ngo budufashe ariko ugiye kubiraba abo mu bisagara cyane barahuta ibyo kwahukana kurusha abo twavuga baru
madame mwovyishura mwoduha impamvu byoba biba kenshi mu bisagara kurusha hagati mu gihugu
mu bisanzwe nk'umurundi kazi namwe abazi igihugu cyacu cy'Uburundi nk'abarundi murazi ko kwahukana bitoroshe haba mu gisagara haba no mu gihugu hagati rero kumbure ibiharuro byerekana ababa mu bisagara kuko aribo bashobora kufite uburyo bwo kubikora ariko ubundi ingorane umufasoni mu gisagara ashobora kugira ni nazo ngorane n'umufasoni wo hagati mu gihugu ashobora kugira ku bijyanye no kubana n'uwo hanyuma abakenyezi kenshi bo mu gihugu hagati bajya abakenyezi birimizi n'abantu bihangana cyane barihanganira ibintu byinshi bibagora kenshi usanga atifuza gutandukana n'umugabo gutandukana kuvuga ngo barahukanye ariko akavuga ati jewe kubera ko umugabo ambaniye nabi birangora kubaho birangora kurimira abana uwompa igice cy'itongo ushobora kwigabira imwimbu uvuyemo ukantungira urugo ata wundi ariko aranyononera ati jewe ibindi byose nubyihanganiye rero ni ukuvuga yuko bagerageza kurondera inyishu yotuma rugumaho mugabo bagasaba ko amasentare kuko mu muryango kenshi muri ibyo bibazo usanga bigoye ariko hari igihe bishika uhasanga imiryango yahuzurije cyangwa na twebwe turi mu mashyirahamwe twagize icyo tumara ugasanga abantu barashoboye kumvikana kumbura umuntu yarasi ko benshi hariho abakora ibintu bibaza ko ari uburenganzira bw'umugabo k'umugabo agaganza afite uburenganzira ku bantu no ku bintu byose biri mu rugo ashobora kubikoresha uko ashaka atabajije n'icyiyumviro cy'uwo bubakanye hariho rero abashoboye kudushikira cyangwa na twashikiri tukabaha impanuro bagategereza yuko uko ari babiri ko bategerezwa kujya inama mu gutunganya iby'urugo haba mu kurera abana cyangwa mbere no mu gutunganya amatungo baba bafise ibyo bibazo rero biboneka hose yego ariko kumbure uko umukenyezi wo mu gisagara cyangwa umukenyezi ashobora kwibeshaho kwitunga abitunganya siko ubundi mukenyezi ataba abyiyumviye hariho rero n'abakenyezi tutaguze babana nk'umugore n'umugabo mugabo bataba banditswe batanditswe ni ukuvuga ko ubugeni ukubara kwabo kutaba kubahirije amategeko kujya bavugati ubugeni ni ukubana k'umugore n'umugabo yisunze amategeko iwacu murazi yuko ari umugore n'umugabo nta bana nta bugeni hagati y'aba abagore babiri cyangwa abagabo babiri ni hagati y'umugore n'umugabo hariho rero aba bana gucyo batanditse bakabana bakabyara n'abana nabyo nyine birazana ingorane kuko hari igihe iyo bigenze nabi urumva bobo ntibasaba kwahukana kuko baba baragize ubugeni buciye mu mategeko ariko ibibazo nkabijya nyene abubatse basiye mu mategeko bafite nabo baba babifise ni kwa kurera mbega abana badorerwa gute mbega ibyo baronderanye byo bigenda gute bitunganywa gusanga ibibazo biguma ari bya bindi
Maitre Dusabe kuri abo baba babana batubakanye bakabyara nk'abana mu byerekeye amategeko abivuga kuyiki dufate nko ku burenganzira bw'abana
kuko umwana yavutse kwaba ari uvutse mu mategeko no kuvuga se na nyina babana canke ari uvutse batabana bose bamaze kwandikwa muri bya bitabo bya leta etat civil abo bana bafatwa nk'abana bavutse ku bavyeyi basanzwe bubakanye bisigura yuko ibyo abo bavyeyi baba batunze nabo nyine bafise uburenganzira ibyo abana bandi bavutse ku bavyeyi bagize mariage no kuvuga bakoze ubukwe bafite uburenganzira abo bana bafite uburenganzira byose uko amateka aravuga yuko umwana avutse kuri se na nyina batubakanye afite uburenganzira cyo kimwe n'umwana avutse kuri se na nyina bubakanye nuko
naho ukiganiye twagiranye mwaravuze ko abantu batanguye benshi kwikangura cyane cyane abakenyezi kubijyanye n'uburenganzira bwabo mu gihe batandukanye nabo bubakanye uburenganzira bwabo n'abana babo amategeko abitunganya gute mu gihe batandukanye ku bana
ibi rero nk'uko madamu Maitre Esperance amaze kubivuga ibi rero biragoye kuko nk'abo usanga baza kutwitura iyo utanguye kubaza umugore ati none mufaso ni ko wumva ukeneye ko mutandukana iyo nzu mwayubakiye hamwe ibyo mutunze by'abana bica bigenda gute umugabo ntiyumva yuko ibintu buca babihereza abana cyangwa ko yokumarira abana umugore yigiri usanga bigorana ubundi ho uko byatsa kugenda ni na wabo bana mu gihe batarakwiza imyaka ikwiye kugira ngo bajye kubana na se baregwe na se teza kuguma aronka ibirezo kujya nyene k'umugore bari bubakanye akaronka ibirezo by'abana abana bakarihigwa ishuri abana bakambikwa abana bakavuzwa abana bakaronka ibitekanijwe byose kugira ngo bashobore kubaho neza mbere bakaronka uburenganzira bwo kujya gutembera kwa se mu gihe babarere kwa nyina mu gihe babarere kwa se nabo bakaronka uburenganzira bwo kujya kuza barajya gutembera kwa nyina ndetse n'umuryango wo kwa nyina cyangwa kwa se ni ukuvuga iyo bavuze ngo uburenganzira bw'abana abantu benshi bumva ko ari ibyo by'amaronko byo kwambara gufungura kwiga ariko amategeko aravuga yuko mu kurera umwana harimo no kumuha rujya rukundo rw'umubyeyi affection parentale ni ukuvuga kuba hafi y'umwana akumva yuko yitaweho afise ababyeyi bose bamufise ku rukundo ibyo byose amategeko arabisaba ababyeyi kugira ngo babikurikize rero ibyo byose twamaze kudondagura abana bafite uburenganzira kandi n'iyo uyu mufaso yituye sentare ibyo byose barabitegeka kurya k'umugabo n'umugore bari baragize ubukwe bari batandukanye amategeko arabirekura neza
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku bibazo biba mu ngo hagati y'abubakanye ibibazo byinshi hari ni bibazo birimo kwahukana twatumiye Maître David Dusabe anonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi na Maître Espérance Ninahaze umunywanyi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ivyigwa by'amategeko Association des Femmes Juristes ari Bujumbura nashaka ngaruke kuri Madame Espérance mwavuze ibibazo byinshi by'ababitura ingene mugerageza kubafasha nk'ibibazo twariko turavuga nk'iby'abafisi ibibazo hagati y'abubakanye mu ngo kenshi bibaviramo no gutandukana ariko ndaraba nk'abari bagize ico bavuga kuri iki kiganiro hari nk'uwitwa Yusuf Bayubahe yavuga ngo nta makuru tuba dufise ngaha ku ijwi rya Amerika ngo kugira tuvuge ibibazo nk'ibi ngo we nta kibazo abona ngo kiri mu ngo ngo n'imiryango niko mubibona
ibibazo biri mu n'imiryango bivyo nabura kuko iyo abantu bafite ico basangiye bagira n'ico bafite n'ibintu bisanzwe kandi urya abantu nyine babana nabura igituma bataka ivyo n'ibintu bisanzwe cyane ariko icyo tuba twifuza nuko abatasi abagize icyo badahuriye ko mbere gutata sishatse kuvuga kurwana no kuvuga kugira ikintu mudahuriye ko ari nk'inyungu z'umuryango murashobora kutabibona kumwe kandi mwubatse kandi mukundana mutakagira igihe mutabona co kimwe inyungu z'umuryango cyangwa n'ibyo bibazo nyine bijyanye no kurera abana intumbero mwobiha ugasanga ntimuyihurije ko mbe ndareka rero nuko hashobora kuzamwo ibibazo bijyanye no guhohoterana ugasanga kenshi bikunda kuba ku bagabo ugasanga abagabo bahohotera abakenyezi mugabo birashika duhora tuvyumva ko binashika ugasanga n'abagabo barahohotse ariko usanga kenshi ibibazo bishika ku bakenyezi ibibazo rero biriho ikimenyamenya ni uko ibyo bibazo bishika no mu masentari ego nko ku bijyanye no kwahukana itegeko ritegekanya ko babanza guca mu nama y'umuryango ko imiryango yabo ibanza kwicara hamwe ikabumviriza itumva uko bigenda bagatanga impanuro ariko hariho kandi no guhanurwa ku mucamanza urubanza rwo kwahukana umuntu ntapfa gusimbira muri sentare ategerezwa guca muri iyo nama y'umuryango abubakanye bakongera bagaca n'imbere y'umucamanza nawe nyine akagerageza kubumvikanisha kubahanura kumviriza ibyo bintu biteye ingorane mu rugo no kugerageza kubahanura rero igituma icyerekana yuko ibyo bibazo bihari ni ibyo nyine birigwa mu miryango amakambi no mu masentare hariyo ibibazo bitandukanye abashaka kwahukana abasana ibifungurwa pansiyo alimantere abasaba kwandikisha abana birashobora no gushika muri ba bandi twavuga basaba banditswe ugasanga harabaye n'ikibazo n'abana ababyaranye abana bari kwemera yuko abo bana ari bwiwe akanga kubandikisha ikarinda guca muri sentare akabanza kwemeza yuko ari se wabo hama bakamutegeka kubandikisha ni ibibazo byinshi rero ngaho mvuze ibikunda kugaragara byerekana yuko nibwo bishika akaba ibibazo mu miryango hagati y'abantu bubakanye cyangwa babana
yego Maître Dusabe ikicyumviro cha Yusuf Bayubahe madame arabivuze ko ibyo bibazo bihari tankeka na madame Espérance Ninahaze arabivuze ku bwanyu na nk'umwavoka mwakira abantu baza kwitwara ku bijyanye n'icyo kibazo ni ibintu namwe mubona ibi Yusuf avuze ngo ngo si kibazo ngo nta bibazo bihari ngo kuba naturi ko tuvuga ibintu nuko tudafise ngo ayandi makuru niko mubibona
oya siko jenda bibona kuko nikimenyamenya nuko musanga harabatwitura ugasanga n'abandi bakurondera kuza WhatsApp na za Facebook ugasanga ibibazo n'ukuri ni byinshi n'umurengera ahubwo gusa kenshi usanga mu mukenyezi w'umurundi nk'uko byanavuzwe na Maître Espérance nuko umukenyezi w'umurundi ntakeneye kuja hanze ngo ibintu byo mu rugo bisakare bija habona usanga baratunuriye indani bakagomba ko ibintu naho bazizo mpanuro cyangwa boshikiza ibyo bibazo bibe mu ibanga ukavuga ati jewe jo canke irya ejo hamwe yona bimenya ko ibindi ko ndanabibaza atayibaza ibindi bintu ko ngenda mu gumukane ngira ntangore kwigira ingare mu rugo ibintu nk'ibyo atayo canke irya ejo n'abana bahora yigisha arashaka bibamwo canke na jewe akaca ntanze canke naho ugasanga n'abana arabihakanye kuko ebwo amateka aremera yuko umugore mubana ashobora kubyara umwana ukamuhakana ukavuga ko atari wowe kandi mubana ibyo amateka arabitegekanya icyo cyama byashitse rero kuvuga yuko ingo mu Burundi zikinyegezwa zirafise ibibazo wumvise abantu baba barinda bitura amasentare ni ukuri biba byarenze inkombe biba byananiranye ni hamwe nyine ho kwita ubundi ugiye kuraba umukenyezi mu Burundi ikintu ashyira imbere si ukwawukana ikintu ashyira imbere ni ukukubaka rukaguma wanagomba ikintu ahera akavuga ati none mu muryango wacu bazobifata gute mu ishengero ryanje bazobifata gute ababanyi bazobifata gute wasanga rero ashyiraho ibintu byo gutinya ari nawo mwumva ariho abantu cyane cyane nibaza ko izo komantere zanditswe n'abagabo cyane cyane usanga abagabo kenshi bashobora kuvuga yuko nta bibazo bihari kubera abakenyezi babona bihoreye mugabo babimenya yuko mu ibanga abo bakenyezi barabaza rwose kandi bakeneye kumenya uburenganzira bwabo ndetse bakanagushikiriza n'ibibazo byinshi bafise nuko bimeze.
Ishyirahamwe ryanyu Madame Esperance Association des Femmes Juristes mwarishinze ryari?
Kuva mu 1995 iramaze imyaka 25 iriko
irarenga. Igizwe n'abanywanyi bangana iki?
N'abanywanyi binjira kugushaka kwabo turafite abanywanyi baba amatabiri.
Icyo mumaze gushika ko mubona woshira imbere ku byerekeye ibyo bibazo twariko turavuga ni nk'ikihe mu mpanuro mutanga n'amakuru mutanga baba babituye?
Ubwa mbere twavuze ko dushyira imbere impanuro kugira ngo urugo rubeho ariko hariho igihe usanga harimo ibintu bigoye kwihanganira harimo ibyaha mu gihe harimo ibyaha rero duhimiriza ababikorewe kwitura ubutungane kuko urumva ibyaha muri ibyo byaha harimo gukubitwa harimo gufatwa ku nguvu harimo no kwicwa na byo nyine birashika kumugazwa harimo n'ibyo bijyanye no gusesagura amatungo y'urugo guturubika uwo bubaka hariho n'abajyaniranya mbere bagaturubika n'abana ugasanga nyine ibintu umuntu adashobora kwihanganira muri icyo gihe rero turaheza tugashyigikira uwo mukenyezi kugira ngo yiture ubutungane. Ishyirahamwe ryacu hariho ngo abashingwamanza na jewe ndimo bashobora gufasha muri mwene ibyo bibazo yaba igihe dufise uburyo bwo kubikora duhabwa n'abagiraneza bashyigikira mwene ibyo bikorwa ariko n'igihe hatari uburyo bw'abandi bashyigikira ishyirahamwe abanywanyi bo nyine b'ishyirahamwe baba bafise ubushobozi baraheza bagashyigikira abo bakenyezi kugira ngo bashobore kwitura ubutungane bamenye uburenganzira bwabo tukababwira uburenganzira bwabo amategeko abakingira agakingira n'urugo agakingira n'ibibondo hama tugaheza tukayishimikiza kugira ngo uwo mukenyezi arenganurwe nibyo dukunze gukora ariko kandi turakorana n'abajejwe intwaro hari igihe usanga bikenewe ko dukorana n'abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane ngo bafashe iruhande y'icyo gikorwa cyo gusaba kurenganurwa kugira ngo bakingire ubuzima bw'umukenyezi bakingire ubuzima bw'ibibondo biba biri ko birasokezwa ku buryo ushobora kubona yuko niba rishobora kugwa na byo nyine birashika cyangwa ugasanga umuntu yamugaye ariko iyo tumutabarije tukabimenyesha abajejwe intwaro tukabimenyesha abajejwe ubutungane turabona yuko bigira akarusho umuntu akubahiriza akanatinya akabona yuko ikiremwa atari icyo guhohotera ikiremwa muntu utagifata uko ushatse ko hariho amategeko y'igihugu akingira abantu abakenyezi badasigaye inyuma.
harugundi ya twandikiye itwa Ndayegamiye Baltazar avuga ngo nivyo rero ngo twifuriza ngo abubakanye ngo ko bahukana ngo nagira ngo ngo bahanura kubana neza ngo ndabona abakobwa bashaje batavyaye n'imisore ngo ngira nico ngo batinya mwako murabisigura mwese dutanze ikiganiro nk'iki tuguvuga tuba turiko turarondera ko ivyo bibazo vyiyongera ahubwo tuba tubaza abantu bagerageza kubitorera inyishu ko nibibazo nkuko mwabivuze biriho ntawo biciruhande uwo rondera kuvyirengagiza kumbure nawe nyene yobazi ko biriho nuko atobashaka ko bivugwa ku nyungu ziwe canke ko zindi mpamvu nkuko Ndayegamiye Baltazar Maitre Dusabe ariko aravuga ngo turiko ngo aho guhanura ngo aho gufasha ko bubaka turiko tubifuruza ngo kwahukana siko mwabivuze siko muriko mubisigura kandi iki kiganiro siko kimeze mubibona gute ico cyumviro ciwe
murakoze ikintu cambere je ubwanje reka ntanga ka umukenyezi yanyitoye arambwiye bazafise mu rugo byose arambwiye ati mugabo uyabarufashije ukamuntelefone umugabo akaza tugahurira ngaha ukamumpanurira no kuri je numva nkeneye kubaka genera mukundiye kabisa kandi urumva umuntu nk'uyu onye bakeneye kubaka ni byiza cyane kanda telefone umushinga ntahe wiwe yanyishuye ngo urabwira uya kuyituye azanze neye convocation nzita basentare gusa murumva ibyo babigira ko babazi neza yuko uyo mugore icambere ntafite aza gutaha yamabiye ahora akoregwa uyu munsi sigizima yamaze kumva ko atanga iby'amategeko niyatasura kumunoshagura akubita uko yigombe ica kabiri arazi neza ko ataburya afise atanaho yobukura arera abana muhira gusa arazi neza yuko nawe uyo mutwe ngugenda uburane uyo mwanya kuzoza aho gutekera abana bava ku ishure ngo ariko aziruka amasentari arazi yuko uyo mukenyezi atavyo azoshobora uyo mukenyezi yavuye ngaho yumiwe cyabati nta kundi mwakoze ivyo mwe mwarimushoboye murakoze imana ivyo bahezagire reka nta kundi ntawe urumva aranyica ngombye kubabwira iki twebwe dushira imbere ko abantu bumvikana ariko mugiye kuraba hariho abantu usanga mu ngo baramaze kwigira ku mengo ntibakogwako bakabona ku mengo ivyo aribyo byose bokora bafite uburenganzira kuko nibusanga afise uburenganzira bwose ku bintu by'urugo ugasanga amaparisela niwe yanditse kamatu ubutunzi bwose bw'umuryango niwe bwanditseko muri ako kanya urumva cya bigorana ari nacyo bituma naringira ngire ko mbaza kugira ngo mbarize n'abandi bashobora kuba bafite icyo kibazo none muri rishyira hamwe ry'abakenyezi banonosoye iby'amategeko mwakira abaribo bose bahohotewe cyane badafise uburyo bose cyane murafise ibyo mufatira kugira ngo mubwire ati uyu turamwakira uyu ntitumwakire murakoze
murakoze mumwishyure madamu
nagomba kwishura mpereye kuri uwo mwavuze yuko ibaza yuko turiko turondera ko abubakanyi basambura eka habe na gasyo nta n'ivyo turota kandi ababwiye ko imbere ya byose dushira imbere kumvikanisha abantu keretse iyo harimwo ibyaha n'ibindi bintu ibyaha cyane cyane ibyaha by'amaraso ibyaha nyine atari ibyaha bitoyi umuntu ashobora kwihanganira ibyaha bibangamiye cyane kirenga umuntu na cyane cyane abo bakenyezi ndetse mwumvise ko n'ibibondo bishobora gushikirwa atuma ibyiza by'urugo ni ukuri ntawe utabizi kandi urugo rurakingirwa ku buryo bwose amategeko uhereye ku ibwirizwa shingiro rirakingira urugo kuko urugo niyo nkingi ya byose urugo niyo nkingi y'igihugu twese ntitwobaho igihugu ntitwobaho hatariho ingo icyo dutuma rero ingo ata muntu yokwifuza gusenya urugo ariko rero kubera ko nyene ingorane zishika icyo gituma n'amategeko yategekanije mu gihe abantu by'ukuri bimaze kugaragara ko bitagikunda ko bashobora kuguma bubakanye ingene bigenda ariko nabyo nyene bica mu masentare nta wundi muntu n'umwe afite uburenganzira bwo gutandukanya abubakanye hama ati mwakira abantu bose ego kwakira abantu bose gusa bitandukanye ku byo tubakorera murabona yuko ingene igurirana ry'abantu mu Burundi rimeze ntitwoshobora bose kubaburanira ariko abatishoboye abakenyezi batishoboye bigaragaranye neza ukuri ko ata buryo bafise bwo gushobora kwirihira umushingwamanza bwo gushobora gukurikirana urubanza rwiwe abo turabafasha hariho rero n'iyindi migwi dufasha kumvikanisha hakaba muri uko kumvikanisha tubwira ko tunasigura uburenganzira bw'umwe n'undi. Umuserugo akamenya uburenganzira bwiwe mu rugo, umupasitori nawe akamenya uburenganzira bwiwe mu rugo, bakamenya n'ububasha bafite kuba naho bugarukira. Ibyo byose rero biri mu byo tugenda dukora, kandi ibyo bikorwa byo kwigisha amategeko, kumenyesha abantu uburenganzira bwabo, ntitubikora ku baje batwituye gusa kubera bafite ibibazo. Birimo mu migambi dukora wari wamba didasimumaze gushika ku biki, n'ibyo biri mu migambi dukora, tukaja twigisha mu kiandu mu mizi itandukanye y'abenegihugu, tukaja twigisha ibijyanye n'amategeko, ibijyanye n'uburenganzira bw'umuntu. Kuko byose bihagaze ngaho, hariho abagifise ibyiyumviro bishingiye ku migenzo mibi, kuko mu Kirundi hariho imigenzo myiza yo kubahiriza urugo, ariko hariho kandi n'imigenzo usanga idaha ikibanza, itaha agace abakenyezi n'abana. Hariho rero abantu bagifise mwene ivyo vyiyumviro bishimikiye iyo mico, novuga nti yarenganye kubera ubu dufite amategeko avuga ko abantu bose bangana kandi ko bubahirizwa ku rugero rumwe mu bijyanye n'amategeko. Nibyo rero bikunda gushika, ugasanga umuntu naho amategeko yanditse ntibayazi, cyangwa n'abayazi bakayingagiza kubera kuvuga ati ndi umugabo mu rugo iwanje nshobora byose, nshobora ndica ngakiza kandi abivuge gusa, mu rugo iwanje ndakiza, akibagira ko itegeko ritamwemerera kwica agakiza. Nuko nobivuga.
Mukorera i Bujumbura gusa cyangwa murakorera no mu bindi bice by'igihugu? Muri zo
dukorera mu ntara zose z'igihugu. Hama hariho n'ikindi gikorwa gihambaye dukora, turakora cyane kugira ngo amategeko y'igihugu, hariho ayo ushobora gusanga afite utunenge, ukabona yuko mu bijyanye no gukingira abakenyezi ariho agahazi, turaheza rero tugakorana n'abajejwe kwandika amategeko, tukabaterera ibyiyumviro bagaheza bakabikorera ko mu gihe itegeko ibikorera hindi cyangwa igihe itegeko atari hafi. Nk'ubu twaragize uruhara rukomeye cyane mu bijyanye n'itegeko ryo gukinga no guhana amabi afatiye ku gitsina, twarafashije cyane kugira ngo itegeko rishobore aho turaterera ibyiyumviro n'ibindi bisata byose twama twagaze kugira ngo dushobore guterera, dutange intererano amategeko y'igihugu abe amategeko meza, abe amategeko akingira abagabo n'abagore ku rugero rumwe, ndetse n'ibibazo abakenyezi bashobora kuba bisangije nabyo nyene bironke ikibanza mu mategeko y'igihugu.
Abo nk'abapfasoni baba bituye badafise uburyo buhagije, badafise amakuru ahagije, nibazakora ibo benshi, muravuze iryo shirahamwe ryanyu nyine mufasha, mubona mufise uburyo buhagije bwo gushobora kumviriza abo bantu bose no gushobora mu buryo mushobora kubafasha, canke uburyo mufise buragereranye?
Kubumviriza ni ukuri nta muntu araza kwisura ngo areke kumwumviriza. Abashobora kuba bashitse aho dukorera, haba ngaho i Bujumbura cyangwa mu ntara zitandukanye z'igihugu aho dufite ibiro, barumviriza. Gusa icyo navuze, bose dushobora kubaburanira imbere y'amasentare, ariko turakorana n'ubushikiranganji butandukanye, ugasanga hariho imigwi iba ishobora gushyigikirwa, hariho n'abandi natwe nk'abanywanyi b'ishyirahamwe babifitiye ubushobozi dushyigikira tukababuranira imbere y'amasentare gushika ibyago bitungana. Ariko ntidushobora kubikora kuri bose, turabyumva. Mu bijyanye abakenyezi bakorerwa amabi afatiye ku gitsina, kandi bakaba batishoboye, batagira uburyo bwo gushobora kwihagararira, kwiburanira, abo ni ukuri bose turagerageza kubashyigikira tukababuranira. Kimwe n'abana bakorewe amabi, bahohotewe, turababuranira.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Mu
ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga nagomba nze kuri wewe Maître David Dusabe ababituye baje kubabwira ibibazo byabo mu kazi kanyu ntimumeze nk'iryo shira hamwe mu mwuga wanyu mukorera amafaranga nibwo buzima bwanyu nk'iyo baje batagira uburyo murabaha makuru canke harahandi mu barungika nko kuri ayo mashira hamwe mubigenza gute
sanga badafise uburyo reka nabagabo badafise uburyo kugira ngo baronke ayo makuru nuko turabumviriza kabaha makuru kuri gusa ariko iyo hageze rero yuko baburana bakimbere y'amasene cyangwa bakora imburano bakazimbere y'amasene yane bishabikoranira mu gihe bimeze kumera gutyo onye ugasanga uyo muntu nta buryo agira kugira ngo ashobore kwishura hanyuma ushobore kumuburana ku rubanza twebwe nk'abashingwa manza bica bitugora bica bihagarira ngaha duhereza kubaha ayo makuru gusa ati urafite uburenganzira ibi nta burenganzira bifitiye ibi wo bigenza guca inzira n'iyi mugabo usanga bica yibacanganya kubera ko batabimenyereye ubwa mbere bwo kuja gutumbera sentari iri usanga atari bya bose hanyuma ikindi cya kabiri naco uyu mwanya n'uburyo usanga bibagora nukuri usanga ari ibintu birebire ubu tugira n'Imana rero naze ndumva nzoza ndabarungi abo nzo bambona yuko ari abantu by'ukuri batabigira uburyo bwose murumva yuko biroroshe ishyiramo je ndaza aho rikorera naza ko nabandi aza kubabwiye nzoca nza ndabarangira kugira ngo nabo nyene bamfashe kwakira abo bakenyezi bafise ibibazo nk'ibyo onye cyane numvise n'abagabo ko babakiye nabo nyene batagira uburyo kugira ngo abatunganirize ego
biro vyanyu kabine yanyu nk'iyo abantu benshi baje bafise ibibazo biri mu ngo ibibazo byinshi biba bivyerekeye ibyo twako turavuga by'ukutumvikana cyangwa harimo n'ibyo bindi bibazo by'uguhohotera no gufata nabi abubakanye n'abana ibibazo byinshi biza bibashikira bibavyerekeye
cyane cyane muri nze mubona umuntu mu rugo ahaguruka akaja kurondera umushingwa manzi usanga ahanini ari ibyo bibazo byo guhohoterwa biba biriyo aramukubita aramwima ubutunzi bw'umuryango ntabwo abona we nta burenganzira afite ikintu na kimwe cyo mu rugo we amuze nk'umukozi wo mu nzu we abayeho ngaho kugira ngo arere abana gusa n'iryo onye n'ihohoterwa rijyanye n'iby'ubutunzi cyangwa ugasanga aramuturubika kumubwira amajambo atajyanye umwanya wose n'abana gutyo nyine bamwe batuka ngo mwebwe muri abana bo kwa nyoko ibintu nk'ibyo byari nkwanyi turambwira ati abana bumvise se bose baca birukanga bagaca bugara imiryango ni nk'igikoko kiba gitashe bisigura yuko rero abatwitura usanga ahanini biba byarenze igipimo mu bijyanye no guhohoterwa gukubitwa kutagira uburenganzira ku butunzi bw'umuryango cyanke guhohoterwa dahomye mu bijyanye n'amajambo babwirwa cyanke inyifato ugasanga umuntu murabanye mu nzu nta kintu mukivugana harahize ukwezi amezi abiri nta jambo gikeneye kukuvugisha ugasanga n'ibintu bimeze gutyo onge rero kenshi abarinda begera ibiro by'umushingwamanza nk'ibiro byacu kenshi usanga bageze ku rwego rw'aho bavuga bati aho bigeze ndumva twovana kabisa je ngatanga ubuzima bw'iwanje nawe akabandanya ubyiwiwe numva bingeze ahantu kuko yari ihanganya hageza ugasanga by'ukuri ntagishoboye kubaka kenshi rero naba twitura
umuntu arabye mu mico yacu no mu mateka mu ngo urasanga hariho abana bavutse kububakanye n'abana bashobora kuba ari nk'abasumano ku bijyanye n'amategeko abo bana amategeko abigenga gute hari igihushane hagati yabo kujyanye n'uburenganzira bwabo
ubwa mbere bwo bavuze ngo umwana w'umusumano aba ari umwana yabyawe n'umugabo atubakanye na nyina yamubyaye no kuvuga kuba batanditswe mu mategeko ya leta muri leta civile bakabatanditswe ugasanga ni inkumi yabyaranye n'umuhungu atambwambe ko bana bafitaniye cyanye batarabana cyangwa ugasanga ni inkumi yabyaranye n'umugabo asanzwe yubatse n'undi mukenyezi ugasanga bigenze gutyo nyene acaho umwana yitwa w'umusumano cyanye naho ugasanga n'umwana yavutse umubyeyi umumama arubatse afite umugabo we bubakanye ariko ugasanga birateye ikibazo ugasanga umugore yamubyaye kuwundi mugabo batubakanye nabo rero abana b'abasumano arivyo rero amategeko avuga yuko ingingo y'112 yo mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango igira iti abana b'abasumano nabadakwije ibitekanijwe kugira ngo bitwe abana bavutse biciye mu mategeko ni ukuvuga abo bose bavutse se na nyina batabanye batubatse biciye mu mategeko muri icyo gihe ingingo ya 40 yo mu gitabo kigenga abantu n'imiryango iravuga yuko urwandiko rwemeza amavuko y'umwana ruca rumenyesha gusa izina rya nyina w'umwana kiretse yose yemanga ko ariwe yamubyaye hanyuma mu gihe umwana yanditswe kuri nyina gusa bagashavuga yuko se atazwi inyuma rero nyina w'umwana niwe ashobora guca agirane arondera se babyaranye muri icyo gihe aca agenda kwitwara umugabo avuga ko ariwe bamvyaranye uwe mwana cyanje naho umwana akaba ariwe mu gihe amaze gukwiza imyaka 21 y'amavuko akaba ariwe aza kwirondera se wiwe aha mugabo mu gihe umwana we yirondereye se amateka aratekanya neza yuko inyuma y'umwaka yarakwije imyaka itekanjwe kugira ngo bavuge ko umwana akuze no kuvuga inyuma y'imyaka 22 urubanza rwo kurondera se w'umwana kurondera se wawe rero bari bikunda mugihe nawe uyo so bakubwiye ko ari so wawe yamaze kwitaba imana urubanza ucurushingishiriza abasigwa biwe nokuvuga abazomutorana mugana byine ukabikora mu gihe bataragabura ibyo yasinze nokuvuga bataragera gutorana ibyo uyo witwa ko ari so wawe yasinze murumva muri rusange ni ibyo mu gihe nari umukenyezi umwana akiri muto atarakwisa imyaka 21 ataragira imyaka yo kuyiburana imbere ya sentare nyina niwe amuburanira muri icyo gihe akitura sentare yerekana ibimenyetso byaba byerekana yuko ari se w'umwana ibyo nabyo arashaka kwerekana yuko uyo mugabo yageza ko ari se w'umwana babanye kujya ku mugabo n'umugore n'abatabo bari banditswe akerekana yuko n'abandi babizi yuko hari igihe babanye kujya ku mugabo n'umugore hagati y'iminsi amajana 3 n'iminsi 180 imbere y'uko umwana avuka akabyerekana cyangwa nakerekana ko yafashwe ku ngufu n'uyo mugabo
haje iby'ugutorana bari kuri abivuga bigenda gute hagati y'abo bana b'abasumano n'abana bavutse ku bubakanye
mu gihe ageze gutorana umwana yitwa ko ari uw'umusumano se yaramaze kwemera ko ari umwana wiwe akamwandikisha akaba afise urupapuro rw'amavuko rwanditse ko se ko ari uyo mugabo nyene yamubyaye hageze gutorana nyimba yari umugabo yari asanzwe yubakanye n'uwundi mugore hageze ko abana be batorana bajya yabyaye ku mugore bari basanzwe bubakanye na wa wundi yitwa w'umusumano atorana cyo kimwe n'abandi bana mu rugo nubwo ko atabudasa buhaba ni umwana bateka amufata cyo kimwe n'umwana nk'abandi
naho nk'umwana wonyine yaravutse w'umusumano se ntamwemere uwo mwana hageze ko arondera kwemeza imbere y'amategeko ko wose ari se wiwe w'ukuri se n'abatabishaka amategeko afasha uwo mwana gute
amategeko aragusaba ibyemezo hari ibyemezo bitekanijwe n'amategeko niwe amajana 239 mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango iratanga umuco igira iti sentare ntishobora kwemeza ko umuntu ari se w'umwana kiretse yabonetse ishobora kubyerekana kiri muri ibi bikurikira icya mbere iyo nyina yanyurujwe yugaranwe ku nguvu yagumijwe iminsi cyanye yasambanijwe ku nguvu n'uwo yitwariwe mu minsi iri hagati y'amajana 3 n'180 imbere y'uko umwana avuka icya kabiri ni mu gihe nyina yoba yarahendahenzwe n'uwo mugabo akamuryosharyosha akoresha ububasha amufiseko amuhenda ko asiwe murongoro mvuga ngo ni umufiyanse cyanke ko amureheje nibyo twavuze mu byo bufiyanse icya gatatu nacyo niyo hari urwandiko ruva kuri twarimwe wemeza atagukekeranya ko ari se ni ukuvuga nkajya urabona abakobwa barashobora kwandikiranira n'umuhungu ati burya rero ndafise imbangi yawe ugasanga bariko baravugana ingene boyikurayo bariko baravugana none ibyo bintu byakugendeye gute kutikingiwe amamesaje aremewe cyangwa uduketi bandikiraniye utwo umwana washaka kutwerekana ati ngana n'ibyemeza umwandiko ni gwiwe basinyiranira n'uko ikindi nacyo ni mu gihe yitwariwe yamye afatiye umwana nk'uwiwe hanyuma bifatiye aho akaba yaramurenze akongera akamubungabunga kandi no mu maso y'abandi nyene mu kibano hose bakaba bazi yuko nyene kwitwarirwa ari nkabo nyene ise w'umwana ugasanga umwana yakuriye ahantu ari wagumye amurera canke waguma amuzanira uduhutsu kwishyura akaza kariha aragwaye akagirane atamwiyanditseho muri icyo gihe mu gihe bihindukiye umwana agenda akurikira wabo ndi nkase navyo vyamashika kenshi iyo umukobwa yavyariye iwabo akarorero ugasanga umwana yakuriye ngaho nyene se ntamuzi iyo ageze yuko agira ivyo gutora vyama vyateye ikibazo hageze gutora umwana akubwira ati nta handi mfise ngende kwa papa na mama ni ngaha nyene ni mu nzu mama yari gutorana jewe nubaka ngaha nyene wana agomba sokuru ni nawe yasabiye igihe atari bwapfe rero mwebwe bamuyomba na mwebwe mutsa kumfata nk'uko sokuru amfata niwe papa ni wenzi rero byaba byateye ikibazo ikindi cya nyuma ni yuwe uwitwariwe na nyina w'umwana banyu abana nk'umugabo n'umugore hagati y'iminsi 380 mbere y'ivuka ry'umwana ugasanga birashitse umugabo n'umugore barabana nyuma baravana barahukana ariko umwana akaza kuvuka inyuma ibyonyi byose umwana ashobora kubyerekana ati jewe ikingo navukiyemo papa na mama amateka arabirekura yuko ariwe iyo yari yariteye inda mama ikindi naco mu Burundi idakunda gukoresha ni ibi bipimo bita ADN hamwe bapima yuko ibihimba by'umubiri bimwe by'umugabo bihuye n'iby'uwo mwana icyo bikipimo naco kiragoye ubwa mbere bwo muri iri tegeko rigenga ingo y'imiryango cyanditswe guco onye ngo ADN kiretse yuko kode itegeko ryerekana ingene imanza z'amatasi ziburanishwe ivuga ngo uwitwaye niwe afite uburenganzira bwo kwerekana ukuri kwiwe akoresheje ikintu icyo ari cyo cyose aha niho ibi bipimo bya ADN bica bizamo kandi ADN ntushobora kuyadukaniza wowe nyene ngo uragiye ugiye kugira ibipimo bya ADN utabyandikiwe na sentare icyo gipimo ntawe uzobitwara rero iki gipimo cya ADN cyofasha cyane mu Burundi mubwira mu itegeko nta na hamwe byanditse kiretse ko ubisabye bashobora kumugirira urwandiko aja kubikoresha mubwira ibyo nabyo bikora abantu bafise uburyo bishoboye rwose apana bimwe by'abakenyezi bacu bo mu Burundi cyangwa abagabo ngaha mu Burundi usanga bigoranye
ngaruke kuri madame Esper ikibazo cyo gutorana n'ikibazo cyo kugabura amatungo hagati y'abatandukanye mu ishyirahamwe ryanyu nk'abaje babasaba impanuro mubabwiriye
ubundire ngaruke gatoyi kuri ibyo bijyanye n'umwana w'umusumba kuko birimo ibintu bitandukanya cyane umukenyezi na serugo iyo umwana yaba n'umugabo haba imbere yuko babana cyangwa mu gihe nyine asanzwe yubatse biroroshe ko serugo azana umwana mu rugo akaregwa mu bandi bantu ariko iyo ari umwana w'umukenyezi mbere ashobora kuba n'umwana yavutse imbere yuko uwo mukenyezi ataraza mu rugo kandi akanabimenyesha uwo bagiye kubakana yuko afite uwo mwana kenshi dusanga uwo bubakanye yemera ko uwo mwana aza mu rugo egwe mu bandi bantu nubwo amategeko ataba amwirukana mu rugo ariko hariho inyifato nyene imeze gutyo itandukanya abo bana bizanye n'uwababyaye muri abo bubakanye hama by'ukuri amategeko aravuga yuko abana bose bafite uburenganzira bumwe kuba babyaye aha rero hataza bya bibazo urumva nimba ari umwana yavutse kuri serugo akabyagwa n'undi mubyeyi nyina wiwe atari uwo bukanye uwo mwana wewe nogani nta bibazo bihambaye afite kuko azosorana kuri mugabo wa mwana yabyagwa n'umukenyezi se wiwe akaba atari uwo yubakanye na nyina wiwe ibibazo byiwe birakomeye nk'uko warumbagize mu Burundi gushika uno munsi ibibazo byo gutorana by'abigeme n'abakenyezi biracagoranye ego hariho ababyeyi n'ukuri bafata abana babo ku rugero rumwe bakabanganisha muri byose hariho n'abandi batarabitahura ariko icyo tuzi cyose ni uko amategeko avuga yuko abana bose bangana bababyaye yego ama kandi n'ushoboye kwisura ubutungane nubwo bigoye amasentare atandukanye y'igihugu araheza
aka batsumbire ariko rero wa mwana umwe yabyagwa n'umukenyezi ashobora kuba se atigeza mwemera akaba umubyeyi wiwe azwi aruyo mama wiwe none ndimumva ko nibyashika bakavuga yuko uwo mukenyezi ata kintu na kimwe aganda nicaba ari cyo mvugo cyangwa mu muryango aho avuka nimwumva ko bya bintu bice bigaruka ikagira n'inkurikizi kuri cya kibondo yibaruka urumva umwana acabura yaje kwa nyina aho yubatse nta kibanza hafite kwa sekuru abyara nyina kubera ko umubyeyi umwe nyina wewe azwi naho nyene urumva ikibanza ciwe n'ingorane kandi ibyo rero byo biranatandukanye rwose n'imico n'imigenzo y'abarundi kuko mu mico basi ba sogokuru nta mwana yabura ahatorana byari bitunganijwe ku buryo umwana wese n'uwose atemeye yacaba uwo kwa sekuru byara nyina bakamwereka harima bakamwereka hashinga inzu hashinga urugo ubu rero ibintu si uko biri n'iyo mico n'imigenzo myiza ikingira abana bavutse muri mwene ubwo buryo ubu aho bigeze iyo mico iriko irazimanga murumva rero yuko ibibazo byo gutorana ari ibibazo bikomeye bishobora gutuma hariho umuntu aburiya baniyaje akaburanirwa by'ukuri akaburanira rero bakunze kuvuga ngo ibyo gutorana ngo ni ibibazo by'abakenyezi cyangwa by'abigeme mugabo umwana avuka ntikumenya ashobora kuba umuhungu ashobora kuba ari umukobwa mugabo ibyo bibazo biraba abana bose
abavuga ngo umwana w'umwigeme ngo yotorana iyo agiye kubaka mu gihe ageze kubaka ngo ntiyotorane iyo yaje ava ubabwira ngo
mu bisanzwe gutorana ntutorana aho ugiye kubaka umuntu atorana ababyeyi ntatorana uwo bubakanye uwo bubakanye bafite ibyo basangiye nibijya mu gifaransa bita regime matrimonial uwo mwubakanye mufite ibyo musangiye ibyo mwaronderanye mufise ingene mwabisezeranye nimba muvuga dusangiye byose cyangwa dusangiye ibyo tudoronderera hamwe kuva dushinze urugo ibyo umwe umwe wese yoba afise imbere y'uko urubaho bizoguma ari ivyiwe abikoreshe uko abyiyumvira mugabo basangire ibyo barondereye hamwe co gutorana ni ukuvuga ko haba hariho ibintu kuko gutorana nta ruhara uba ufise muri ibyo bintu ni ibintu uronka kubera yuko uri mwene naka kubera ko uri mwene naka nicyo cyonyine gituma utorana ariko ibyo mu rugo ni ukuvuga yuko ubironka ko uruhara si gutorana ariko n'uruhara ubironka kubera yuko nawe wagize uruhara kugira ngo ibyo bintu bibeho ibyo bintu birondeze bibeho cyangwa mbere n'uruhara mu kubigwiza cyangwa mu kubibungabunga mu gihe woba wasanze uwo mugenzi wawe abishishe rero n'ibintu bitandukanye bidahuye n'ubwo benshi baca babifatanye yego
naho ku bijyanye n'imico n'imigenzo urabye mu Burundi abitegereza ibintu bavuga ko abubakanye na cyane cyane abapfasoni kubera imico n'imigenzo naho bafise ibyo bibazo mwamye muravuga ari byo bibazo byo gukubagurwa mu ngo zabo guhohoterwa mu byo tuma bumva ko boshaka no kuvana ariko kubera iyo mico bakagerageza kuguma uko kubaka navyo babigoye cyane muri baza kubwanya iyo mico n'imigenzo ko igifise uruhara runini kubijanye n'imigenderanire hagati y'abubakanye cyane cyane ku bakenyezi ngo niko zubakwa mubivuga kwiki
imico n'ukuri gushika uno munsi cyafise uruhara runini ya cyane kugira urinde ubona umukenyezi yituye ubutungane cyangwa aje no kwitura asosiyasiyo ni ukuvuga yuko biba byaramunaniye abakenyezi benshi b'abarundikazi barihangana cyane barihanganira abagabo barigura abana akumva ko uko byogenda kose yoshobora kubyihanganira kugira ngo abana bakure ariko rero haragera igihe ikana iyo umuntu aragukubita ariko arakumbukaza iyo aguma ahiga ijoro n'umurango kwica urumva yuko na ya mahigwe wari kuravuga uti nihangane kugira ngo ibibondo bikure ushobora kutahashika ushobora kutahashika kandi ugasanga wenyine ahombye uratakaje ubuzima ama na bya bibondo wariko uravugira wariko agararira wariko urigura ubisize ku ngoyi kubera yuko wagumye uvuga ngo niko zubakwa rero nuko nyene n'ubu biracyafite uruhara runini umuntu atangura kwiyumvira mbega yemwe ninavuga ko ikibazo abantu baza kubyiyumvira kwiki ababyeyi banje baza kubyiyumvira gute ababanyi baza kubyiyumvira gute mbega uyu tubana wewe uyu rugo wewe niyumva nabivuze ubuhoho ncambungira he cambu wanjye ndara he nzobaho gute noneho niyumva nabivuze noneho acagwiza na kabiri cyangwa na gatatu ivyo yahora ankorera sanga rero bigoye ariko turabandanya nyene twigisha yuko hariho amategeko y'igihugu akingira zina kiremwa muntu kandi n'abakenyezi batirwa muri abo bakingirwa n'ibibondo byacu birimwo bubakingirwa nta muntu afise ububasha n'uburenganzira bwo guhohotera uwundi.
Murakoze. Muri make mu kurangiza Maître David Dusabe, akajambo uvuga hari kiyumviro icyo wibagiye kuvuga uvuga mu majambo make
genegira ntanga umuco cyane cyane kuri aba bana baba babyawe n'umukenyezi asanzwe ari mu rugo yubatse bityo mu mategeko ugasanga uyu mugabo wubakanye na nyina aciye atangura ibyo guhakana ngo umwana si uwiwe ngo yavutse hanze amategeko ariyo kugira ngo akingire mwe n'abo bana ingingo y'122 yo mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango iravuga yuko mu gihe cyose umugabo arekuriye gushingishiriza urubanza rwo kwihakana umwana ateza kubigira mu minsi 90 kurikira umunsi yamenyeye ko uyo mwana ariho ni ukuvuga yuko umugabo amenye yuko umukenyezi bubakanye yabyaye umwana atari uwiwe ategeza kubikora mu minsi 90 akamwitwara akavuga ati jewe umwana ndamuhakanye iyo minsi imaze kurengana uyo mwana abaho muri urwo rugo ni ukuvuga ko se aba ari uyo mugabo wubakanye na nyina uko amateka arabivuga yuko umwana afise se wiwe umugabo wubakanye na nyina nako nagira mbanze ntange ku muco kugira ngo aba ku bakenyezi babimenye abana babimenye ndetse n'abashingantahe babimenye mu gihe bafise uburenganzira bwabo bakeneye guharanira babimenye ko hariho ibiringo bitarengwa ikindi rero nari nkeneye gutanga ku muco kandi
amategeko
yo gutorana ariho kandi usanga mu masentare hageze gutorana abigeme batagomba ko batorana cumi n'abahungu usanga abigeme babaye icitwa ngo giseke matongo y'umuryango mu gihe abahungu baca banganye n'ibyo nagira nongere ko nk'umuco nagomba ntange murakoze.
Murakoze cyane. Yari Maître Espérance Ninahaze munywanyi w'ishyirahamwe Association des Femmes Juristes, n'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibyigwa by'amategeko. Twari kumwe kandi na Maître David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango bose bari i Bujumbura mu Burundi. Twariko turavuga ku bibazo nyamukuru bikunda kuba mu ngo hagati y'abubatse ningene ishyirahamwe Association des Femmes Juristes rifasha ababituye n'ukugene amategeko abigenga. Dariko bisigurwa na Maître David Dusabe. Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro.
Nako turabashimiye cyane.
Murakoze.
Yego murakoze. Ariko ntiwambye ngo sodere ni ukuri bibaye ngombwa yuko abantu bari butandukane kubera ko nyine umubano wabo wase tugahanura yuko bogira umwumvikano kuri uko gutandukana kwabo biraba byiza gusumba kujya kwagirizanya utunasuriri imbere y'amasentare ariko iyo byabyumvikanye bishyikiriza sentare mugaba babyumvikanye bakagira urwandiko bakavugamo nyene ingene bazorera ibibondo byabo n'ingene bazogabura ibyo barondereye hamwe usanga byopfuma k'urugo rusambutse rwa marubabaze ariko usanga byopfuma gusumba kuja kwagirizanya ama rero kandi no kuvuga ko no mu gihe ababyeyi batandukanye ineza y'abana niyo yama iza imbere nibyo amasentare yisunga kandi natwe iyo turi kuturahanura nibyo dushira imbere kugira na ba bandi bo babiyumvira ati abo bantu bo muri iryo shyirahamwe barondera ko ingo zisambuka bumve ko n'igihe atakundi biri bugende abubakanye basambuye tuguma dushira imbere ineza y'urugo n'ibibondo.
Murakoze cyane ndabashimiye.
Ego murakoze namwe. Bye.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.